Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika banaye kwashikiriza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni isaha imwe n'igice no kujya ku mugoroba mu no mu Rwanda. Mwiriwe neza bagenzi mwese muduteza amatwi. Turi ku munsi wa kabiri itariki ya 29 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2015. Hari muri studio ya gatanu muri kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ku muhinzi hari igihombo gukora ku giciro umuhinzi arimo guhabwa kugeza uyu munsi wa none cyaracyari kigufi ya rwose, ariko biturutse kuri izo nganda nazo zitabona abaza kurisha nk'uko zirimo kubivuga.
Uwo ni umudandaza w'umuhinzi n'umurimye w'umuceri nk'uko bivuga mu Kirundi. Iyo nkuru rero n'iyindi turayigara ko mu mwanya. Reka ariko imbere yuko tugaruka kuri ayo makuru tubanze tubabwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisagara cha Burkina Faso chatangwe igisirikare cha Burkina Faso chatangwe gushira amabariyeri ku mabarabara aja ku ikambi igisirikare giherutse gushaka gufata ubutegetsi ku nguvu muri ico gihugu kirongowe na General Gilbert Diendere. Aho ni nyuma yaho bankiye itegeko rya leta ryo kubaka ibirwanisho. Umenyesha makuru wa radio Ijwi rya Amerika yamenyesheje ko abasoda bazibiye amabarabara menshi kandi ko babujije abantu n'imiduga kumba bakoresha ayo mabarabara nyene. Yavuze ariko gatangoho zahavuzira havugira kandi ko abanyagihugu batekanye. Ico gisoda mundwi heze cari cemeye gusubiza ibirwanisho, ariko ku munsi wa mbere bamwe muri bo basavye ko babanza kuronswa ivyemezo ku mutekano wabo no ku miryango yabo imbere yuko basubiza ivyo birwanisho. Inama nkeguza amateka ya Amerika yategerezwa gutora itegeko kufata kibanza kukunta amafaranga ya Amerika akoreshwa byofasha ko leta ibandanya gukora bisanzwe gushika mu gice cy'ukwezi kwa 12. Ivyo bigasubira gutera President Obama anyinyana n'abakeba bo mu mugambwe w'abarepublika kukunto amahera ategezwa gukoreshwa muri iryo tegeko. Harimo amahera yohabwa ishirahamwe ataburyegamiye yitwa Planned Parenthood rifasha abakenyezi b'abanyamerika imiliyoni n'imiliyoni kubigisha no kubavura kubijanye no kurondoka. Ted Cruz n'umukenguza amateka muri Texas arimo ashaka kugabanya ayo mahera ahabwa iryo shirahamwe, ariko President Obama we yaramaze kumenyesha yuko atazokwemera yuko iryo tegeko azokoresha ububasha amategeko amuha kugira ngo iryo tegeko rishobore kwemegwa. Muri Afghanistan inzego zijejwe umutekano zifashijwe n'indege za leta z'umwe za Amerika ku munsi wa kabiri zarakoze ibitero kugira ngo zisubire zifate umuji wa Kunduz uri mu minwe y'abarwanyi b'abataliba. Izo mpande zose ariko ziguma zitana ko ibyononekaye muri iyo ngwano yahitanye abantu benshi, abandi nabo barahakomerekera. Ibyo bitero ku birindiro by'abataliba byatanguye ku munsi wa kabiri mu gatondo. Umuvugizi w'igisoda cya Amerika ariyo irongo y'urunani rw'ibihugu biriko birafasha Afghanistan yavuze ko ibyo bitero byakoze kugira ngo vyigizeyo abarwanyi b'abataliba bashobora kubangamira ingabo za Amerika n'iza Afghanistan nyene mu micungararo y'ico gisagara cya Kunduz. Ashraf Ghani ni perezida wa Afghanistan yarabwiye abanyamakuru ko igisoda cya Afghanistan cyafashe uturere tumwe tumwe mu gisagara cya Kunduz, ariko yagiriza abataliba ko bariko barakoresha abanyagihugu kubagira nk'inkinzo ku rugamba. Yasavye kandi abanyafghanistan ko boguma batekanye ko ingabo ziwe ziriko mukanye mu minsi mike zizofata gisagara cya Kunduz kandi ko umutekano uzoca uharangwa. Umuvugizi w'abataliba wewe avuga yuko igisagara cya Kunduz ari bo bakigifise mu minwe kandi yuko bariko barakomeza ibirindiro kugira ngo ico gisagara ntiyagire aho kija. Igice cy'umuriyoni nico giharuro kiriho ku mpunzi zimaze guca mu ibahari Mediterane uyu mwaka zigiye kurondera aho ubuzima bwabo bumeze neza mu bihugu bya Buraya. Ibyo byameshejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aryo HCR gitaye impunzi kuri uyu munsi wa kabiri. 515,000 nibo bamaze kujabuka bavuye muri Afrika canke mu bihugu by'Abarabu. 383,000 nabo baca mu gihugu c'ubugirigi nayo ibihumbi 129 bagaca mu gihugu c'ubutaliyano ariko abashika ibihumbi 3 muri abo barapfuye basomye nturi kubera ubwato bwari ko buratwara bwuzuye cyane bukaremegwa ushikaho bwibira ikibazo c'impunzi rero gisa n'ikiriko kiratuma ibihugu vya buraya bicanamwo ibihugu nk'ubudage biratahura neza ko impunzi zinjira zikahabwa ibyo zikenewe ariko ibihugu birimwo ibiri mu karere k'ubuseruko bwa buraya biriko birazibiriza impunzi kugira ngo ntizinjire abadage barashigikiye ico cyumvi cha ministre wa mbere chancelier Angela Merkel ariko ubu ibiharuro vya rusansuma vyerekana ko ariko aratakaza amajwi no mugambwe aturukamwo Hongere yacu kiriko kiracira imanza abashatse kurenga umupaka badaciye mu mategeko igihumbi n'126 babaramaze gucibwa imanza ariko nta numwe arambikwa izera Reka tubandanye tubabwira yuko iyi programme radio yacu tubashikiriza mu ku minsi yose kuri radio ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 I Kigali mu Burundi tukumvikanira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2 murashobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no ku rubuga rwacu we kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com Amakuru tuyabandanize mu Burundi aho mugenzi wacu amakuru reka tuyabandanize mu Burundi aho mugenzi wacu amusumta aduha inkuru yerekeye mu mugambwe iporona
imisoro yako bakora mu bucuruzi bw'umuceri mu Rwanda kuva ku muhinzi kugeza ku munyenganda utunganya bwa nyuma umuceri ukabona kugezwa ku isoko abayako baravuga ko ari myinshi kwituma batagera ku nyungu bifuza abahinzi bo batunga gatoki banyiri inganda babagurira umusaruro ko ari bo ntandaro yo guhomba kwabo
ubwo urumva ko bahinzi yo baduhereye 2.5 natwe tukajya kugura kuri 550 usanga abahinzi nabo bavuga yuko icyo giciro ari igiciro kiba kiri kubananiza nabo
ku muhinzi ari igihombo gukora ku giciro umuhinzi arimo guhabwa kugeza uyu munsi wa none cyaracyari kigufi ya rwose ariko biturutse kuri izo nganda nazo zitabonaho zigurisha nk'uko zirimo kubivuga abo ndizibonyeho zigurisha nibura bakongeza n'umuhinzi kuko umuhinzi aravunika cyane nibura yarakwiye nk'ikiro ko cyagura nibura nka 300
abahinzi banerekana igihombo banaterwa n'ibihe bibakomerera by'izuba cyangwa imvura nyinshi ariko abishyuza bo bagakomeza kubaka imisoro
season ishize ntago twahinze igishanga cyose bitewe no kubura amazi uyu munsi akarere kafashe imisoro twari dufite iyi season ikayishyira muri Rwanda Revenue ye hariho na penalty uyu munsi turimo turishyura umusoro ariko tutigize duhinga mu byukuri tukibaza ikibazo aho cyari kiri cyari ukwibaza ngo igihe season itahinzwe bitewe n'impamvu zitaturutseho bitewe n'imiterere y'ikirere cyahindutse bigenda gute
nubwo abahinzi batunga gatoki abanyenganda aba nabo basobanura ko abatunganya umuceri ariko batiyandikishije ku musoro babikora mu buryo bw'amagendo ko ari wowe banyira bayazana mu kubakuririra igihombo ikindi banyira inganda bavuga ni imisoro imwe n'ibihe bemeza ko ikwiye gusubirwamo kuko bayakwa mu buryo burenze ubushobozi bwabo
kugira ngo ucuruze umuceri waguze kuri 180 kuri padi w'umuceri mugufi wishyure TVA ntabwo bibaho haba hari impamvu ndawucuruza nti uri kubita mu gasanga reka da
twebwe nditwishyure ibyo twongereraho agaciro two kwishyura kuri chiffre d'affaires twacuruje aho ngaho niho twasabaga yuko twajya dukuramo amafaranga ya padi twarangiza asige tukishyura TVA yatwishimye ibyo biradufasha kuko kugeza akakanye dukubye imibare dusanga inganda tugwa mu gihombo
ababitwa bamamye batonora umuceri bifashishije imashini zitemewe kandi bahishe inganda zabo zimaze kurenga 20 ngo bagiye guhagurukirwa n'ikigo gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro. Ariko komiseri Kayigiye Mabre ushinzwe imisoro y'imbere mu gihugu avuga ko hari ibindi bikwiye kwiganwa ubushishozi cyane cyane bigendanye n'umusoro w'ubutaka wako abahinzi.
Abahuye bavuze ko metero kare kuri hektari imwe yango bishyura 30,000. Hari abagatsibo bo bavuze ko bishyura 20,000. Abanyamasheke bavuze 180,000. Ariko hari n'uwabaje ati se umusoro dukwiriye kwishyura ni umusoro ku butaka cyangwa ni umusoro ku bukode. Harimo hagataho ngaho rero ikintu kigomba gusobanuka neza. Iyo twabishyuye twavuze tuti reka tuzegere inzego bireba. Noneho habeho kureba ngo abantu bakwishyura gute umusoro ku butaka. Ariko mu buryo bujya gusa
Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe gukurikirana magendo ryatangaje ko mu minsi ya vuba rire baryashyize ku karubanda abantu bose bari mu bucuruzi bw'umuceri banyereza imisoro. Muri iki gihe kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro cyahagurukiye gushakisha abanyereza amafaranga ya leta. Hirya no hino harumvikana abacuruzi basabwa kwandikisha ibyo bakora mu kigo cy'imisoro. Iki kigo cyanahagurukiye kwishyuza ibirarane kiberewemo n'abacuruzi abo binaniye bagaterezwa cyamunara. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika i Kigali.
Uwo rero yari Asumta Kaboyi ariko aravuga ku byerekeye ibiciro by'umuceri mu Rwanda. Reka tugume mu Rwanda aho bavuga yuko abicishije mu nyandiko Maître Jean-Félix Rudakenwa yunganira Leon Mugesera mu rubanza aburana na parake ku bijanye niho nyabwoko yavuze ko atazokongera kwitaba sentare iburanisha mu gihe agikurikiranwa ibibazo by'amafaranga y'urwo rubanza mu nzego biraba. Parake ariko yavuze yuko ari gusuzugura sentare no gutinya gutanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza. Ni nkuru ya umumenyeshamakuru wa radio ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa.
Amabaruwa abiri, imwe ya Leon Mugesera isaba gusubika urubanza kubera uburwayi butatumye ategura imyanzuro ya nyuma y'urubanza, niy'umwunganizi we Maître Jean-Félix Rudakemwa nizo zihariye iburanisha ry'umunsi. Ibaruwa ya Maître Jean-Félix Rudakemwa imenyesha urukiko ko atazongera kugaragara mu rubanza igihe cyose imyishyikirano isaba amafaranga yo kumufasha mu rubanza itarava mu nzira niyo yibanzweho kuruta. Leon Mugesera wari wicaye wenyine n'umurundo w'amadosiye yifashisha aburana yabwiye umucamanza mu ijwi risaraye ryasabaga gutega amatwi cyane ngo wumve ibyo avuga ko ntacyo ashobora kuvuga atunganiwe. Ubushinjacyaha buvuga ko aya mabaruwa abiri ari ibisanzwe ku ruhande ruregwa ko buhimba impamvu bwita ko zitinze urubanza. Bwana Le mukuru arinda ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye umucamanza ko nta mpamvu n'imwe uregwa yatanga avuga ko yabuze umwanya wo gutegura imyanzuro y'urubanza maranye amezi abiri. Ubushinjacyaha buvuga kandi ko bitumvikana ukuntu Maître Jean-Félix Rudakemwa yifatira umwanzuro ku giti cye wo kwikura mu rubanza atabwiye uwo yunganira ndetse n'urukiko bubibumbira mu cyo bwisa agasuzuguro ku rukiko ndetse n'uwo yunganira. Ubushinjacyaha bwifashishije amabaruwa atandukanye bwasomeye imbere y'umucamanza bugaragaza ibisubizo ku bibazo Leon Mugesera na Maître Jean-Félix Rudakemwa bagiye babaza Minisitiri w'Ubutabera basaba ubufasha mu rubanza. Nk'uko ubushinjacyaha bwasomye amabaruwa Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda Johnson Businge yasubirizagaho uruhande rw'uregwa imwe ku yindi yumvikanisha ko Leon Mugesera n'umwunganizi we banze kuzuza ibisabwa batishoboye ngo babone ubufasha. Ku bushinjacyaha bwafashe umwanya muremure busobanura ibyayo mabaruwa busanga ntaho leta yari buhere iha ubufasha Leon Mugesera igihe yanze kugaragaza ko abukeneye, bityo ko nta mishyikirano iri hagati ya leta na Maître Jean-Félix Rudakemwa yatuma urubanza ruhagarara mu gihe gitazwe. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuba Mugesera yaranze kuzuza impapuro zisaba ubufasha bisobanura ko yashoboraga gukomeza kwiyishyurira umwunganizi nk'uko yabitangiye mu rubanza cyangwa se ko yahitamo kwiburanira. Busoza busaba urukiko kubifataho icyemezo urubanza rugakomeza Mugesera yiburanira rugakomeza adahari cyangwa se haracicitse. Uregwa yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bwafashe umwanzuro wo gusoma amabaruwa Minisitiri w'Ubutabera yandikiye Maître Jean-Félix Rudakemwa bwirengagizayo Maître Rudakemwa yanditse asaba ubufasha. Avuga ko ibyagombye kugibwaho impaka ari ibya Minisitiri w'Ubutabera na Maître Jean-Félix Rudakemwa ntaho bihurira na Maître Jean-Félix Rudakemwa n'ubushinjacyaha. Umucamanza yongeye kubaza Leon Mugesera icyo avuga ku mwanzuro wa Maître Rudakemwa kubazamuye iki kibazo kimaze imyaka itatu mu gihe cyo gutanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza. Uregwa yongeye guhamiriza umucamanza ubugira gatatu ko nta kintu na kimwe ashobora kuvuga atunganiwe. Ku musozo w'iburanisha Leon Mugesera yasabye ubugira kabiri ko mu nyandiko y'icyaburanishijwe umwanditsi yandika ko atigeze aburana. Twashatse ku murongo wa telefone ngendanwa Maître Jean-Félix Rudakemwa wunganira Mugesera ngo tumenye umubare w'amafaranga amafaranga asaba ntibyadukundira. Mwiburanisha riheruka bwana Johnston Businge ministri w'ubutabera yari yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo bagombaga gukora mu rubanza rwa Mugesera nka leta bagikoze. Mwiburanisha riheruka kandi umucamanza yari yaciye umurongo ku minsi 5 gusa ko ariyo Mugesera n'umwunganizi we bazakoresha banzura bwa nyuma banagira n'icyo bavuga kugihana ubushinjacyaha bwamusabiye cyo guhera mu buroko. Leo Mugesera yakunze kugaragara nk'ufite intege nke kandi yanavuga akoresheje mikoro, ibyo avuze bigasaba ko umucamanza bisubiramo ngo bibashe kumvikana. Iyi nzobere mu by'indimi Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko, igihugu cya Canada cyamwohereje kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide mu 2012. Uru ni urubanza rwa mbere muzavuye hanze rumaze igihe kirekire, imyaka 3 n'iminsi 12. Leo Mugesera araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide bikomoka ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92. Ubushinjacyaha umushinja ko yarivuze agambiriye ko abahutu barimbura abatutsi. Uregwa na wakikoma ubushinjacyaha bw'u Rwanda ko burisobanura uko ritari kandi bwari muregesheje nk'ikimenyetso kitari umwimerere. Umucamanza bwa Antoine Muhima aratanga icyemezo cyo gukomeza cyangwa gusubika urubanza kuri uyu wa gatatu. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika, I Kigali.
Reka dushimire Eric bagira ubusa. Reka tugaruke mu Burundi. Abantu batandatu nibo bamaze kwicwa n'inzoga ya Kanyanga ni muri komine Giheta mu ntara ya Gitega muri uku kwezi kw'icyenda gusa. Iyo nzoga rero ntiyemewe n'amategeko mu Burundi. Abanyagihugu muri iyo komine ya Giheta baridogera bamwe bajejwe intwaro n'igipolisi ko bakingira ikibaba abakora iyo nzoga ifatwa nk'ibiyayura mutwe. Buramatari w'intara ya Gitega Vena Manirambona avuga ko abakora Kanyanga n'abayinywa bagiye guhanwa hakurikijwe amategeko. Ningoro ya Eloge Willy Kaneza.
Inzoga ya Kanyanga inyobwa mu makomine 11 agize intara ya Gitega, ariko inyobwa cyane ni makomine ya Gitega na Giheta. Aho mu Giheta imitumbi bangamiwe kurusha iyindi ni Bukinga, Muyange na Gihehe. Abanyagihugu baho bemeza ko muri uku kwezi honyene abantu barenga batandatu bapfuye bahitanywa n'iyo nzoga. Uwo mukenyezi aheruka kubura umugabo yirahiwe na Kanyanga.
Jehe Kanyanga yatanguye kuyinywa akiri umusore, harageze igihe nyene Kanyanga baze barayinywa binyegeje, nawe nakemera kuza arayinywa yinyegeje. Hama Kanyanga irahe biragenda kumugaragaro, nta kindi kintu cyari imbere yiwe n'urubanza rurimo izindi nzoga ntiyashobora kuzinywa hatari Kanyanga. Umunsi wo gupfa yarayinyoye, hanyuma rero ataha nyene yanyoye rwose yaburewe, aca yirirwa mu gitanda nk'uko yahora yirirwa mu gitanda nyene rikarinda rirenga riyari yaciye agwayo.
Ivyo uwo mukenyezi avuga biremezwa n'abandi bakenyezi abatwabasanze ku isoko yahitwa Bukinga, banatubwira n'ayandi mabi ya Kanyanga mu miryango.
Bayitujuye kera mwiza yarananiranye, uravye abagabo bayinwa badunduye udutama uturenge udutoki bahera ubona. Ibiziga nk'ibyo ahise ngo ari ibabaja sikamenagura ubukono mu nzu, abana barabatariye udusahana tankariya uriho bamugaburiya chata mugabo uhenuye agacagwa nkariya bukebuza wumva ngo yapfuye. Utwebwe no hapfuye batatu abagabo b'indyamunye, nzaba batatu bakurikiranye muri iyi ndwi imwe kandi bose baba muri Kanyanga.
Umuntu anywa Kanyanga ntaca amarira urugo azashwana, nta n'ibyo amarira abana nk'ubu unye byerekeye amashure yatanguye. Ntiwo mubaza ibintu byo kugura amaka y'abana abisunurira ku mugore, umugore nawe atakuru udufaranga kubera iyo Kanyanga.
Umugabo yinyoye nta jambo afise mu rugo atari ugushwana, aho ingo ziriko zirasambuka kubera Kanyanga. Abasogokuru nta Kanyanga bigeze banywa, bararambye barapfa imvi ziri hejuru. Mukubu abantu bikorakandagurika kandi bakiri bato.
Naho Kanyanga idasiba guhitana abantu, abayinywa bo ntibahaha. Ubu n'umwe mu bakunda kuyisoma.
Nge natunga kubera twakunda kwinjije duswinge keshi inyoro twagwa keshi twari twumva tutaboregwa tukaca twikunde dukanyanga kandi abatumwa keshi usanga yosha baryohewe mu uwo mwanya. Mugingo yaheza twa nuko tukubore tubonera nabi dukunda kugufuragura hasi bisanzwe kugwa make gusa nuko maze kuboregwa kusubira kwigerera bidakunda.
None we warayihebye?
Oya, yes nayihebye kandi ntanwa dukeye gusa nyine kubera nkenye. Nayo kuyiheba ntayo nahebye muga nk'ubu ko numva we kubaravyamiriza nashaka kuyiheba.
Abanyagihugu bo mu Giheta bavuga ko Kanyanga ihombesha leta n'abanyagihugu narirya mu kuyikora hakoreshwa ifu y'imyumbati n'ibiti byinshi bacana nk'inkwi.
Bigiye no kuzadutera amapfa kubera aho babiteka bica bimara inkwi, abanyagihugu bose bakaza kudandaza izo biba mu biti by'abanyagihugu na leta. Izo tumarira inkwi tengere imare n'intuzeye ifu y'imyumbati ukijije abanyeshuri hamwe n'abantu bato bato. Bacha babitwara nk'imifuko 200 kubishyira mu magunguru bigahererayo abasuma bakabura. baza kugura irasiyo bakabura
ugiye nko gusoma mu isoko nk'ikibegete wahurugura nk'ibihumbi bitatu ubace bacirira inoti ya 10 kubera bishimikije iyo kanyanga kora baza kubarangura hama rero bagaca babijana byose bakabishira mu magunguru umva twega batwa baturusha tubura aho dusumira yego ibiti navyo vya leta n'ibiti by'abanyagihugu uvyahetse kora beshi baca bakuma bikika mu kiza baza kugigagura bavyicira batekesha kanyanga urumva na leta irahomba nayo nyene n'abanyagihugu bagahomba
abanyagiheta bari dogera police bamwe bamwe nabajeje intwaro ko bakingira kibaba abakora kanyanga
urabona harashigihe kirekire ico kibazo bakigarukaka ukumba ngo kanyanga barayihagurukiye mugabo kabona baguma bayiteka kandi gatekegwa aho abatware babona
turababona tugasanga abapolisi bicaye ngaho bariko batera inkuru n'abanyagihugu ubukombe babufise kubera benshi bazicuruza mu mihani wacu
sinumva ingene yohebwa kuko yohebeshwe nabo itujije none niyo bayibuguza nkundwe murabugura none umva boyiheba gute kandi ba abapolisi
uramatari w'intara ya Gitega Venaman Irambona yemeza ko ikibazo cy'inzoga ya kanyanga agiye kucicarira ari kumwe n'izindi nzego
nta numatazi yuko kanyanga ari inzoga ibujijwe kubera yo nona amagara ya abantu aha rero twaravuganye n'ababijejwe cyane cyane igipolisi Venintwaro hasi no kuvuga yuko tugiye kuyigwanya byukuri kandi baze badutahure turazi ko hari abantu bayikunda mugaba bakagira ati bariko barahohoterwa ariko kubera kutamenya aha anye no kuri baze badutahure ntawe tuzokwihanganira abazikora n'abazicuruza bategereza guhanwa bafashwe
intara ya Gitega niyo ya mbere mu Burundi ikoregwamwo kanyanga nyinshi gushikaho abayikora bayishora mu gisagara cha Rumonge mu manuka bw'u Burundi no ku mugwa mukuru Bujumbura eroje buri kaneza Gitega ijwi rya Amerika
Muhimbe wewe wazako nshatse ntugu kura mihiganwa Amatora kazogera uriko umbiri misa mwisanduku
Utungula umato
Yee
Begula zikofisa majele no kuikorako Na ya matora mhangisha nhatu Bega mhangisha kumura mihiganwa Uwe hula zikuto oricha
Hewe duhiga kwa ntugu kura mu Shira haa
Hei mezo ichiike
Yeah
Ukeona matati agie mwotwezi Dakura hii Tuzo ya siwa twezi Mchenda marengi
nibizo Mbe uzo wila wagu tenara kumenya maas
Utumena maas
hey.
Mbede ya liwa ule ya mene liyo mene
Nonega mwala kawo mge Baha mshirimbele kukula na momu matora Ichoni cho mawonya kizo
kizi kujuu
Banya politike wakundigi huku bagie hee
Utagi kunda soo enyenu menga nagiru mutimu
Mne utagi
None ko mwese muvuga ko mukundigi hugu ariko mugashira imbere kugiturira. None abanyagi hugu muzogitwara abahehe. Ubwo muribuka ko ari bo batanga majwi. Murakanye mutwaga umutima namaronko. Nibagira inyungu z'abarundi kandi ari bo bene igihugu.
Ngazi kwigihe gishitse.
Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
umugambwe iprona urongowe na madame Consuli Nibizi no kuvuga wemerera amategeko uherutse gukura mu badasigana abanywanyi burunani amizero y'abarundi iryo yongingo rero ariko iriyamirizwa n'iryo shami rya iprona ritemewe n'amategeko nkuko byashikirizwe n'umuvugizi w'iryo shami yabishikirije umenyesha makuru Tabita Mukamusoni umenyesha makuru wa radio Ijwi rya Amerika
Mikoraniro kaminuza ryaheruka gukoreshwa n'umugambwe Ipona wemewe n'ubutegetsi hafashwe ingingo yo gukura mu mugambwe abadasigana bagiye ku ntonde z'indi migambwe canke bifatikanije n'abandi mu kuja mu matora umufaso ni konsiliya nibigira inyuma y'ikiganiro yabwiye abamenyesha makuru ba radio y'u Burundi ko n'abashinga mateka baserukiye Burundi mu nama nshinga mateka y'umujyango wa Kareka Afrika y'ubuseruko bakuwe muri aya mabanga kuko vyabonetse ko ataco bafashije umugambwe Ipona kuri ivyo Tatiana Simumana avugira Ipona itemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri yamenyesheje ko konsiliya nibigira nabo bari kumwe badafite uburenganzira bwo gukoranya ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Iprona
mwe muvuze muti harakoranye ikoraniro kaminuza nta koraniro kaminuza bashobora gukoranya kuko amategeko ngenderwa ko y'umugambwe ntabibarekurira nkuko byanditswe mu mategeko ngenderwa ko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Iprona rikoranywa ritumwe ko na komite nkuru y'umugambwe komite nkuru y'umugambwe nayo ntishobora gukorana mu gihe mu gifaransa cyo bita la majorité absolue de ses membres no kuvuga ibice 50 wongeye kwijira imwe ry'abayigitse bicaye mu nama bagashinga iyo mbingo ivyo rero ntibishoboka kuba bakonsiliya kuko mubizi nta na 10% babagize komite nkuru basigaranye na konsiliya na gasto wiwe
mu gihe indongozi z'umugambwe ipo nawe mewe n'ubutegetsi bamenyesha ko hari abadasigana bavuye mu mugambwe bakaja ku rutonde rw'indi migambwe abadasigana konsiliya nibigira bagereza ko bagirageje gusambura umugambwe tasiano siwomana we yemeza ko ahubwo ko konsiliya nawo bari kumwe aribo bakwiye gukugwa mu mugambwe kuko bakorera CNDD FDD
mungingo ya 10 nari mu ntihenze y'amategeko ngende kwa umugambwe 13 mbere bavuga bati umuntu asigana ashobora gukugwa mu mugambwe mu gihe bigaragaye ko yahemukiye umugambwe mu gihe bigaragaye ko ariko akorera ubundi mugambwe reka shake mbendagarukira nga yaba yacyari gihugu kiriko gukurikiza amategeko mwumva abo bantu ari bo batari bakwiye gukugwa mu badasigana
nayo kubijanye n'amakuru yuko ipo na hirongowe na Karolindi TJ iri mu bagirizwa kuba bahisemwo inzira y'intambara Tasiano Sibomana arabihakana akemeza ko mugambwe ipo na iminsi yose wamwita mu inzira y'ibiganiro n'ubu biracaruko ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Ubu naho no mwanya wo kubashikiriza intamake y'amakuru twashikirije igisirikare ca Burkina Faso catangwe gushira amabariyeri ku mabarabara aja kwikambi y'abasirikare baherutse gushaka gufata ubutegetsi ku nguvu muri ico gihugu cari kirongowe na General Gilbert Diendere umenyesha makuru radio ijwi rya Amerika yamejeje ko abasoda batangwe kuzera amabarabara menshi ajana kuri kwikambi abo basoda bamwe ariko yamejeje yuko gushika ubu ata ngoho ziravuga kandi yuko abanyagihugu batekanye igice c'umuriyoni nico giharuro kiriho ku mpunzi zimaze guca mu ibahari Mediterane uyu mwaka zigiye kurondera ubuzima mu bihugu vya Buraya ibyo byamenyeshejwe n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi ariryo HCR rivuga yuko ibihumbi 515 aribo bamaze kujabuka bacimwe bahari Mediterane ibihumbi 383 bamaze guca mu bihugu vya mu Bugirigi nayo ibihumbi 199 bamaze guca mu Butaliyano muri Amerika inama nkenguza mateka y'ico gihugu yategezwe gutora uno munsi itegeko mfata kibanza kukuntu amafaranga ya Amerika akoreshwa byofasha ko leta ibandanya gukora bisanzwe gushika mu gice c'ukwezi kw'12 ivyo rero bisaba President Obama kubandanya anyinyana n'abakeba yiwe mu mugambwe w'abarepublike ku mahera ategerezwa gukoreshwa kuri uyu mwaka muri iryo tegeko havuga ko ishirahamwe ritegamire leta yitwa Planned Parenthood ari ryo ritofashwa iryo naryo rikaba rifasha abakenyezi kwigishwa no kuvuzwa biciye kwigishwa no kuvuzwa kubijanywe n'ukurondoka n'amagara meza aha rero niho dusozereye ano makuru reka ariko ndabibutse yuko mubandanya mudukurikirana imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu mu Burundi no mu Rwanda murashobora kudukurikira kandi muciye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi mukadukurikira imisi yose rero ku munsi wa mbere kuva ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu reka rero ndabasezere ndabasaba kubandanya mukurikira iradio ijwi rya Amerika murakoze ndabashimiye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.